Lero nagira nsome ijambo ry'Imana imbere yuko dusenga. Kumbura ndaza gusoma imirongo ya mbere y'umutwa bwiza ko bwanditswe na Mariko cyica 13 duhereye ku murongo wa mbere. Mariko 13 murongo wa mbere. Ariko arasohoka mu rusengero umwe mu bigishwa biwe aramubwira ati mwigisha raba yamabuye ukwari ni nyubako ukwiri. Yesu aramubaza ati urarabi inyubako ihambaye ntihazosigara ibuye rigeretse kurindi ridasamburiwe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono yerekeye ku rusengero, Petero na Yakobo na Yohana na Andereya baramubaza biherereranye bati tubwire ivyo bizobaho ryari, ikimenyetso kizoba iki cigihe ivyo vyose bizoba bigira bishike. Yesu atangura kubabwira ati mwirinde ntihagire ubazimiza. Benshi bazoza mu izina ryanje bati ndiwe, kandi bazozimiza benshi. Kandi nimwumva intambara n'impuhazi intambara muze muhagarika imitima, ntibizobura kubaho ariko umuhero uzoba utaraza. Kuko ihanga rizotera irindi n'ubwami buzotera ubundi bwami, isi izonyiganyiga henshi amapfa zotera, ivyo nitanguriro ryo kuramukwa. Ivyo nitanguriro ryo kuramukwa. Bakundwa, turabona turiko turakurikirana no majambo hano ko umwami wacu Yesu yasiguriye abigishwa biwe wenyere ubwiwe kuruhande rwanje namaze gukorwa ko nano majambo ahanditswe ku murongo wa gatatu aho yavuze ibi bikurikira avuga ku vyerekeye rwa rusengero irya nyubako kwari urusengero rwiza cyane kandi ko atabuye rizosigara rigeretse kurindi. Abigishwa bacu babaza ikibazo baravuga bati bashaka kumenya igihe ivyo bizobera, bacha barabimubaza baramubaza cyane igihe bari bihereranye. Ariko murazi yuko atabahaye inyishu itomoye, ariko yarababwiye ati nimwiyubare ntihagire ubazimiza. Ntihagire ubazimiza niko ndiyumvira kuri ivyo bintu. Ntiyababwiye igihe canke isaha canke umwaka canke umunsi canke itariki, ariko icyari gikenewe kwari kubabwira ikindi kintu kandi nico cabaraba. Ubonyene ubwabo nico cabaraba, babwirizwa kwiyubara ubonyene ubwabo kugira ngo ntihagire ubazimiza. Nibaza yuko aricyo kintu cankenerwa cyane. Kumbure ko natwe twabwirizwa kuvyibaza ko tukibaza ibi nibi nibi ko ari byo bikenewe, tukibaza ko ibi nibi ari byo bikenewe, tukibaza ko ari byo bikenewe. Ariko murazi yuko ivyumviro vy'Imana vyama bitandukanye, kandi kumbure ko kandi vyose ntivyamye bivugwa mbere no kubigishwa ntivyamye bivugwa nkuko bari bakeneye kuvyumva, ariko barakiriye ivyo umwami yababwiye. Ariko nabonye yuko igihe twabana yadusoma irya mirongo ko aragenda akavuga kugushika kuvyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yesaya. Yesaya aravuga avuga bino bintu nyene. Reka dusome Yesaya 19, Yesaya 19 umurongo wa kabiri. Haravugwa ibizoba vyose. Murazi uko yashimangi ivyavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yesaya, yarabigaragaje aravyerekana acha yongera abishyira habona. Ni ukuvuga yuko babwirizwa kumenya yuko ivyari vyaravuzwe mu vyanditswe vyose, ivyari vyaravuzwe n'abavugishwa n'Imana ko vyabwirizwa gushika. Ivyo bari gushobora kuvyizigira ko bizoba. Bendatana bashiki bacu bakundwa, nibaza yuko ari nako bimeze muri kino gihe cacu. Umwami wacu waragenza akagera kure akavuga ati iherezo rizoba itarashika, izoba ari intango. Arabana akavuga ku murongo w'icyenda akavuga ati ariko mwiyubare mwebwe ubwanyu, mwiyubare ni ukuvuga mwiyubare ku bizobashikako mwebwe ubwanyu. Ni ukuvuga yuko yababwiye ibizobashikira, ukuntu bizogenda kuri bo, kandi ko bategerezwa kwiyubara. Kandi amajambo yababwiye yabwirizwa kuguma muri bo, kugira ngo ibyo bintu nivyashika bamenye yuko yari yarabibabwiye imbere yuko biba. Aravuga kandi ngaha ku murongo w'icyenda, Mariko 13 murongo w'icyenda, ngo kuko bazobashengerana mu manza, muzoshishagurirwa mu masinagogi, kandi muzohagarara imbere y'abaganza n'abami b'abampora, mube ikimenyetso kibabera icabona. Mega ikizi kintu gikomeye ga yemwe, ego ariko ivyo vyategezwa gushika. Kandi nako rero turibaza tuti mbega ivyo vyarashitse canke ntivyashitse? Nibaza yuko niba twarasomye ivyanditswe turashobora kuvuga tuti ijambo ry'umwami wacu ni ego kandi ni amen. Ivyo umwami wabo kandi akabasebuja yababwiye vyarashitse. Kumure mbere vyashitse imbere yuko nagwa rusengero rubomogwa rusenyugwa. Ni ukuvuga vyabwirizwa gushika, ariko ntiyababwiye ivyo gusa, we yaragiye agera kure. Ku murongo w'icumi aravuga ati ubutumwa bwiza bukwiye kubanza kuvugwa mu mahanga yose. Ku murongo w'icumi, ikinacho bakundwa, ikinacho nikibura gushika, ibi navyo nyene bitegerezwa gushika. Kandi mba ibi bibwiza gukoreka, Imana ibwirizwa kugira abo ituma kugira ivyo bikoreke. Kandi turabizi Imana irafise intumwa ya mirungika. Hanyuma aravuga ku murongo wa 11 akavuga ngo 11 akavuga ngo kandi niba abajana babasengeranye nimuze muhagarika imitima ico muzovuga. Icyo muzohabwa cyose muri aho kanya muze mube aricyo muvuga, ko atazoba ari mwebwe muvuga, azoba ari mwe muyera. Umurongo wa 12, umuntu azoshengerana wo bavukana ngo bamwice, na se w'umwana azomushengerana n'abana bazogabagabira abavyeyi babicishe. Lino jambo nagi nyene bakundwa ryari ryaramaze kuvugwa mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Mikaya. Twuguruye mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Mikaya, turashobora kubisoma idonido. Kandi turabona yuko lino jambo naryo nyene umwami wacu yararigaragaza rishyira habona. Turashobora rero kuvuga tuti ijambo ryavugishijwe ryagumanya agaciro karyo gushika uno munsi. Ego ni kintu ciza cyane. Kumugwa 13 ngo muzoba mwanswe na bose babahora izina ryanje. Kandi niko vyagenze. Hanyuma rero hata haza bino bintu rero yavuze navyo ku murongo wa 13 ngo ariko wihangana gashitsa ku iherezo niwe azokira. Kandi ndibaza yuko iki aricyo kintu nyamukuru bakundwa, n'ukwihangana gushika ku iherezo. Hano turabona yuko abigishwa batahanuriwe ibintu byiza cyane, sibyo babwiwe ko bizobashikira. Ntibababwiye ko bazoshikirwa n'ibintu byiza bazogendera mu nzira nziza, ahubwo babwiwe yuko muri kazoza bazoca mu bintu bigoye cyane. Ariko bakundwa, turabona yuko umwami wacu yababwiye ati ntimuhagarike umutima. Ariko ko nibaguma muri we niba bari muri we niba bashengeza cyanke bakajanwa imbere y'umuca manza cyangwa abantu bakomeye cyane nibaze bahagarika umutima bo baze bahanga amaso ikintu kimwe baze bahanga amaso umwami wabo akabashebuja kuko niwe abahisemo kandi abatora kugira ngo babe ivyabo na byubishinga nta vyiwe kuri nosi benda tabakuna rwaski bacu nibaza yuko twabwirizwa kumbure gusoma muri make byavuzwe no bavugishwa n'Imana Mikaya kuko nibaza yuko murongo wa 12 ari umurongo udasanzwe uri kurashika no mu minsi yacu kuko havugwa ngo haravugwa ngo hano muri Mariko 13:12 ngo umuntu azoshengerana ubavukana ngo bamwice na se n'umwana azomushengerana n'abana bazogabagabira ababyeyi babicishe muri Mikaya naho igice cindwi haravugwa yuko kumbure twohera ku murongo twohera ku ntango ariko kubwo atakuko atamwanya dufise reka duhere ku murongo wa 5 n'uwa 6 murongo wa 5 ntimukizigire umukunzi ntimukishimire inshuti ufate n'akanwa kawe no ku mugore wawe mupfumbatirana kuko umuhungu akengera se umukobwa agahagurukira nyina umukazana agahagurukira inabukwe kandi abansi b'umuntu bakaba abo mu rugo rwiwe abo mu rugo rwiwe murongo w'indwi ariko jeho nzohanga amaso uhoraho nzokwitega imana y'agakiza kanje imana yanje izonyumva murongo w'indwi aya n'amajambo y'ukuri bakundwa kandi baza yuko dushobora kuja mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo aho umwami wacu avuga kandi ano majambo nibaza yuko rino jambo ari jambo rikomeye cyane rikora ku mutima na cyane cyane mu gihe cyacu kuko turi mu bihe bibi cyane ibihe bigoye cyane ibihe bigoye cyane aho rino jambo ririko rirashika imbere y'amaso yacu kurusha ikindi gihe cyabayeho nibaza yuko bakundwa ko umwami wacu atabwibye gusa bigishwa biwe ahubwo yabivuze abwira na twebwe muri kino gihe kandi bavugishwa n'Imana ntibavugishijwe gusa ibizoshika ku gihe cyukuza k'umwami wacu ariko turabona ko igihe umwami wacu yaza yabandanije kuvuga azana shira habona amajambo yavuzwe n'abavugishwa n'Imana kandi ashaka kuvuga ibintu kuri mugoroba ngo ano majambo arakayangana imbere yawe n'imbere yanje kandi turashobora kubona yuko ijambo ry'Imana yacu rivuga ukuri kandi bakundwa ivyo shika vyose uno muntu w'Imana aravuga bino bintu hano ku murongo w'indwi ariko jeho nzohanga amaso uhoraho nzokwitega Imana kandi nibaza yuko ari cyo kintu gikenewe cyane tubwirizwa gukora muri kino gihe muri kano kanya ntidushobora guhagarara ku bindi bintu vyose canke ku by'abandi bantu bavuga ariko twabwirizwa kurondera uhoraho dutegerezwa kurondera Imana yacu dutegerezwa kwizigira Imana yacu kuko tuzi yuko ugutabagwa kwacu kuva ku mana nzima kandi bakundwa Imana izo twumva nimbi bivyanditswe muri kino gitabo cy'ukuri turashobora kuvyizera n'imitima yacu yose kandi nibaza yuko dushobora kwigirira icizere kuno mugoroba n'amajambo meza cyane umwami wacu Yesu Kristo aravuga hano ku murongo wa 13 akavuga ngo uwihangana guca kuherezo azokira uravye bino bintu yavuze turabona yuko ibihe bizoba bigoye cyane kandi ko bizoba bigoye yuko umuntu yihangana gushaka kuyerezo ariko rero aravuga ati wihangana gushaka kuyerezo inde nashaka kuvuga nti ese choma nkaba muri abo bantu bazihangana nawe urashaka kuba muri bo Imana biduhe kubw'ubuntu bwayo no kuno mugoroba duhaguruke dusengere hamwe twese Tata wa twese uri mwijuru turagushimiye bivuye ibyina mu mitima yacu w'ijambo ryawe gera kandi ry'igiciro no kubwa rino jambo riheza giwe wadusigiye muri no misi herezo mwami turagushimiye kubona twemereye gusubira kuba gukoranira hano kuno mugoroba kugira ngo dushobore gutega amatwi ijambo ryawe kandi twongere tujyakire imitima yacu mwami dushobore kubona yuko ivyakanwa kawe kera kavuze biri kubirashika muri no misi mwami turabona urusengero rwarasambuwe abigishwa bawe barashengeje ibintu byose werekanye byavuye mu kanwa kavugishwa n'Imana turabibona biri kubirashika mu minsi yacu imbere y'amaso yacu mwami dushaka kuba muri bano bantu bihangana muri no minsi mwami nungirira ubuntu nutugirira ubuntu twebwe twese mwami mwami mugihe twaje kugira ngo dufatanye nawe nutugirira ubuntu dushobore kubandanya twakira ijambo ryawe turifate nkama kandi dushobora kubigushimira n'imitima yacu yose niwakire ishimwe niwakire icubahiro no guhimbazwa mu izina rya Yesu amen turifurije ikaze mwese mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu ntitwari twiteze kuronka abashitsi bavuye hanze inomera y'indwi ariko turanezerewe kubona mwashoboye kuza kandi tubifurije mwese bivuye ku mutima umugisha uva ku Mana suko gusa tupfa kubivuga ahubwo n'ivyukuri vyose biva ku mugisha uvuye ku Mana kandi uw'Imana ihezagiye abahezagiye bidashira kuko Imana iba yarabiteguye itisunze ibihe abenshi bararonka imihezagiro imigisha imara kanya gato ariko abantu b'Imana bagenewe kubana nayo ibihe bidashira bo bazohabwa imigisha ihoraho biciye mu ijambo kandi biciye kuri mwemu ahoraho imihezagiro yose itegerezwa kubaho mu guhoraho itegerezwa kuzogumaho gushika mu guhoraho itegerezwa kubifitaniye isano rihoraho n'ijambo rihoraho na mwemu ahoraho w'Imana twamaze kumva ibijanye n'ukwizera hamwe n'ibyasezeranywe mu ijambo ry'intangamarara twumvise kandi murazi yuko atakundi vyogenda nta kundi kuntu bishobora kugenda ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana lirashika vyatebuka bitewe bitebuke lirashika twavyemera tutavyemera lirashika Imana yari yaravuze ngo umunsi muzokiryako muzopfa ivyo Imana yovuga vyose aho ni muri mwitanguro kabiri murongo wa 17 ivyo Imana yovuga vyose nishobora kwisubira ko muvyo yavuze kandi si ibintu biba biri bivuzwe mu kirere gucyo gusa oya kuba ari ukuri kandi tubwirizwa kuvyisunga wanditse igitabo cy'Abaheburayo aravuga ku gice cy'icyenda murongo wa 40 akavuga ku murongo wa 47 aravuga ngo kuko nkuko abantu babikiye gupfa rimwe hanyuma hakaza amateka nta muntu numwe ashobora kuronka haca ijambo ry'Imana nta muntu ashobora guca ku ruhande ijambo ry'Imana umuntu wese kandi abantu bose bategerezwa kwemera yuko Imana iri hejuru y'ibintu vyose kandi ku ijambo ryiwe ridashobora abantu badashobora kurica kubiri cyangwa ngo rikugweho uno munsi nasomye impapuro zikeyi mu butumwa bwavuzwe na litera havuga cyane ku kwizera yashaka kuvuga cyane ku mpano y'ukwizera nta muntu numwe yashoboye gukora ibyo yakoze nta muntu numwe yari gukora ibyo yakoze adafashijwe n'Imana hano rero aravuga kwishi kukuntu Mariya yashoboye gushima uwo Imana yakoreye ibintu bihambaye cyane yabonye ubufafara bw'umugurano wayo maze ishitsa isezerano ryayo muri we biciye muri we Mariya hanyuma hano aravuga ngo litera aravuga ngo birakwiye yuko tutiriwe turahiga imanga cyanke ngo tukekenye ikintu na kimwe birakwiye yuko turondera ukugomba kw'Imana kuri twebe ku buryo wizera ushikamye yuko izobikora kandi yuko Imana ikeneye gukorana nawe ibintu bikomeye ukwizera nkuko ni kuzima kurabaho kandi kurinjira kugahindura umuntu wese kurinjira umuntu kumuhindura kugutuma ugira icutinya iyo ushizwe hejuru kandi ukagira ivyizigiro iyo ucishijwe bugufi kandi uko ushigwa hejuru niko wategerezwa kugira icutinya iyo ucishijwe bugufi niko utegerezwa kuronka ikikuremesha niko wabwirizwa kwiremesha ukagira ivyizigiro akenshi twibaza yuko tumaze kumva ubutumwa bwinshi bwiza ariko burya urashobora gufata igyungane rimwe cyangwa ijambo rimwe ukajyandikamo igitabo cyose reka dusome ikindi kintu harahana avuga ngo naho yumvise yuzuye umunezero uvuye ku Mana hawe n'Imana ariko aravuga Mariya yagumye aciye bugufi ku buryo atishize hejuru mbere n'imbere y'umuntu yitwa ko ari muto ku isi iyaba yarabikoze aba yaraguye nk'uko Lusiferi yaguye akajya ikuzimu yashaka hano kuvuga ko abantu baciye mu bintu bikomeye biboneye bahawe n'Imana ibintu bikomeye bahawe n'Imana ngo abo bantu bifata nk'abantu bato cyane bakifata nk'ahari abantu batabereye ntibaheza ngo bishire hejuru y'abandi turazi yuko hano agereranya ibyabaye kuri umwe yishyira hejuru hanyuma agaca tibugwa agaca agwa numva rero hari ikintu kiri ku mutima wanje yuko mvuga ku bintu bimwe bimwe ku kuri kw'Imana kandi twashaka by'ukuri kuraba ibyo bintu uko ari bibiri kimwe ni ikintu kimara igihe gito ni ikintu cy'umuntu ntidushobora kugishyira hejuru y'ukuri kw'Imana ntidushobora kugishyira hejuru y'ibintu by'Imana kuko iby'Imana ntibyigeze bitangura kandi bizogira iherezo ariko bizohora iyo bidashira igihe twasoma ijambo ry'intangamarara muri butumwa bwiza nko bwanditswe na Mariko naciye nsoma umurongo wa 14 w'igice cya 12 Mariko 12 umurongo wa 14 hari amajambo make hano ariko n'amajambo akomeye cyane Mariko 12 umurongo wa 14 Mariko 12 umurongo wa 14 haravuga ngo baje baramubwira bati mwigisha turazi yuko uri umunyakuri kandi kudatinya umuntu wese ku kigohe kukudatinya ijunja ry'abantu ariko ko wigisha inzira y'Imana by'ukuri ko wigisha inzira y'Imana by'ukuri reka dufatire kuno mugorongo nabantu bari imbere y'umwami wacu nibo bavuze ano majambo ravuga bati mwigisha turazi yuko uri umunyakuri hanyuma baca baravuga bino bintu kandi bikenewe byangombwa ngo kandi ko wigisha inzira y'Imana vyukuri mukuri havamwo ukuri nyene mukuri havamwo ukuri nyene mukuri havamwo ukuri nyene kandi haranditswe kandi haranditswe ngo nta binyoma biva mukuri Yohana wa mbere gice cya 21 ukuri kuguma rukuri Imana ni yukuri ni nyakuri niyo ukuri kose gukomokako wa mugwanizi nawe ntigihushane cyivyo numubeshe mbere ni wese w'ibinyoma kandi kuva ku ntango yamye ari umunyabinyoma kandi agoreka ijambo turashobora kubisoma mu bice vya mbere by'igitabo Mose yanditse na cyane cyane mu itanguriro igice cya gatatu ingene yaganiriye na Eva bino bintu byarankozeko ngo mwigisha turazi yuko hasigaye kumenya niba ibyo bari bazi babifatanije n'ukwizera kuko turazi yuko bari abafarisayo n'ibindi bari abantu by'ukuri batakurikira umwami wacu ntibari abantu bakurikira umwami by'ukuri ariko bategerezwa kuvyemera bategerezwa kuvyatura bakavuga bati mwigisha turazi yuko uri umunyakuri kandi ko udatinya umuntu kukigohe ntinya umuntu kukigohe twebwe rero nk'abantu turashobora kuba dufite utuntu twinshi twibwira ntimwibaze yuko Paulo na mwene data Baranamu bari bazi ntibari bazi iby'abantu bakeneye kumva ntibari babizi ntimwibaze yuko bari bazi ubwenge cyane ku buryo bushobora kumenya ibintu byose kugira ngo bashobore kumenya by'ukuri ibintu byohimbara abantu ariko Paulo yaranditse aravuga ati nimba dukeneye kunezereza abantu nimba tuko turarondera ivyo nezereza abantu muri ico gihe turi abagurano ba Kristo muri ico gihe rero ukuri kw'Imana niko kuri muri twebwe inzira y'Imana itegerezwa kwigishwa mukuri kw'Imana kandi tutitayeho iby'abantu nta yindi nzira ihari nimba natwe ariyo natwe tuko turarondera iyo nzira niyo nzira yawe n'inzira yanje ariko ntibari inzira y'Imana kandi aho niho hari ikibazo kuri twebwe gikomeye hano turabona yuko havugwa iby'inzira y'Imana reka nongere ndabisome kugira ngo tubifate nkama murongo wa 14 ngo mwigisha turazi yuko uri umunyakuri kandi yuko udatinya umuntu wese kukigohe kuko udatinya ijunja ry'abantu ariko wigisha inzira y'Imana vyukuri inzira y'Imana mu vyukuri niyigishwa umuntu yongeyemo ivyumviro bindi canke ngo twongeremo ibintu iburyo ibumoso ariko iyo nzira yigishwa mukuri kwari muri we uko niko yigishije inzira y'Imana mukuri kandi ico nico kintu nyamukuru kandi turazi yuko abavugishwa n'Imana bose n'intumwa bigishije inzira y'Imana mukuri Imana yamenyesheje inzira zayo Mose kandi ibikorwa byiwe yabimenyesheje Abisirayeli biciye mu bavugishwa n'Imana Yesaya iravuga iti ngo nkuko ijuru gitanguye isi niko ivyumviro vyanje vyitanguye ivyumviro vyanyu kandi n'inzira zanje niko zitanguye inzira zanyu no munsi mu gihe cyacu sukwigisha gusa kugira ngo abantu bahe intumbero babwirizwa gufata intumbero runaka ariko bisaba yuko twigisha inzira y'Imana tukayigishanya ukuri kw'Imana tutitayeho iby'abantu bavuga tutaravye abantu tudatinya abantu kukigohe uko niko dushobora gutegurwa uko niko tuzoshobora guhagarara imbere y'Imana kuko umugeni ategerezwa gucika umugeni jambo atuza gucika umugeni jambo kwiherezo gibihe atari insobanuro z'abantu ariko atuza kuvyagwa n'ijambo ry'Imana akavyagubwira kabiri namwe mu Imana kubw'ivyizigiro bizima inzira y'Imana itegerezwa kwigishwa mukuri na cyane cyane mu gihe aho hari inzira nyinshi zigishwa rero ivyanditswe vira biravuga muri mu gitabo cy'uvugisha n'Imana Yesaya 53:6 ngo twese twari twarazimenye intama twese twagisabagira umuntu wese mu nzira yiwe nokuvuga umwe wese yaraba inzira yiwe bwite ariko inzira yawe n'inzira yanje sizo nzira z'Imana ariko umwe wese yiraba inzira yiwe bwite hanyuma kandi haranditswe ngo yamushize ko amakosa yacu yose n'ibyaha byacu byose kugira ngo turonke amahoro ubu rero inzira yacu yaciye ihura n'inzira y'Imana inzira yacu yaciye ishika noneho mu nzira y'Imana ivyumviro byacu vyaciye vyinjira mu vyumviro by'Imana ubu rero vyarinjiyemo vyaciye bihagarara maze ivyumviro by'Imana bica biguma ari bizima muri twebwe kandi nivyo bibandanya ubwo rero ubwo nyene nukiri mu nzira yawe kandi nanjye singiri mu nzira yanje ariko twese turi mu nzira y'Imana inzira y'Imana kandi vireka nongere ko yuko atari mu gukekeranya ariko ni mukuri no mubwizigirwa hari umuntu umwe wenyene ashobora kuvuga ati ndi nzira ukuri n'ubugingo ivyo bintu kwari bitatu ntibivana nta ushobora kubitandukanya ukuri inzira n'ubugingo ni bintu bitatu biri hamwe ni bintu bitavana ijambo ry'Imana n'ukuri kandi ricari twereka inzira y'Imana ku nzira y'imunzira y'Imana naho duca duhabwa ubugingo bw'Imana mu nzira zacu duca dukurikira inzira zacu bwite nyene ariko biciye mu nzira yiwe niho tuzoshika ku ntumbero murazi yuko hari ijambo rivugwa muri Matayo 19 kumbure sinzi neza haranditswe ngo nibaze ko ari Luka 18:8 ngo aho umwana w'umuntu azozira azosanga kwizera ku isi. Kandi ivyo turamaze kubivuga tubishimangiye ko hano ntihanditswe ngo mbega umwana wa Dawidi cyangwa ngo umwana w'Imana, oya, ariko handitswe ngo mbega umwana w'umuntu. Kuvuga rero ibi ni byavugishijwe, ibi bifise insiguro y'ibyavugishijwe mu gihe cy'iherezo. Mbega umwana w'umuntu azosanga ukwizera ku isi azogarukira. Turazi yuko mu byahishuriwe Yohana umwami agendagenda mu biterwa ko matarandwi vy'izahabu nk'umwana w'umuntu. Rero ni uvugishwa n'Imana nk'umwana w'Imana, n'umukiza nk'umwana wa Dawidi, n'umwami. Ibyo byose birafise icyo bimaze mu byanditswe. Hariho rero abantu amamiliyoni n'amamiliyoni no munsi bizera Yesu Kristo nk'umwana w'Imana. Kandi abo bantu amamiliyoni ni mpumyi, ntibabona ko ari karihishura kandi ku iherezo ry'igihe cy'iherezo nk'uko byari byaravugishijwe. Kandi nk'uko igihe cya mbere cyari igihe cyavugishijwe, n'icya nyuma nacyo nyine ni igihe cyavugishijwe. Kandi nicyo gituma Petero yandika ngo ijambo ryavugishijwe ryarakomejwe kurushiriza kuri twebwe. Kandi turashobora kuvuga yuko ijambo ryavugishijwe twaragigishijwe mu kuri kw'Imana, kandi kuri twebwe ryacitse uguhishurwa kuzima, ryacitse ukuri kintu kizima, ryacitse kimwe mu bigize ukwizera kwacu. Ivyo twahawe bivuye ku Mana byacitse igice cy'ukwizera kwacu. Dushobora kubikekeranya ko ndiko igihe nayo ndiyumvira yuko Imana ikora bino bintu byose muri buno buryo, naciye nibuka ijambo uwerekwa canke kamenyi mu kirundi bakoresha ijambo ngo kamenyi biri mu tubisanga bwa mbere muri Samueli wa 19:9, niho barondeye Samueli manyuma baca barabaza bati ngo mbega none ngo kamenyi ari hehe, ariko uwerekwa ari hehe. Aha niho tubwirwa yuko abo bita abavugishwa n'Imana no munsi kera bitwa aberekwa canke mu kirundi bakoresha ijambo ngo kamenyi. Samueli wa mbere 19:9, Samueli 19:9, ngo kera mu Bisirayeli umuntu iyo yagira icyaja gusiguza Imana yavuga ati hogi tuje kwa kamenyi canke uwerekwa, kuko uwitwa uvugishwa n'Imana ubu kera yitwa kamenyi uwerekwa. Kera yitwa kamenyi, niko Bibiliya y'Ikirundi yasobanuye, ariko ni uwerekwa. Rero dusomye iyindi mirongo tutaye tuje imbere, tugasoma nk'umurongo wa 18, igice cya kabiri cy'umurongo wa 18, Samueli wa mbere 19:18, haravuga ngo ntabarundangire inzu ya kamenyi ahitumbere, cyangwa ntabarundangire inzu y'umuntu yerekwa ahitumbere. Murongo wa 19, Samueli aramwishura aterega ni jewe kamenyi, ni jewe werekwa, none hogi tuje ku mpinga y'umusozi, kuko uyu munsi muri busangire nanje, maze ejo mu gitondo nzokurekura ngusobanurire ibiri mu mutima wawe vyose. Ibiri ku mutima wawe vyose. Aha niko ijambo ry'Imana rivuga. Kera babita abantu berekwa kubera iki? Kubera ko barabona hari ibyo Imana yabereka. Barabona umuntu agiraze, barabona ingena zoza yambaye, bari bazi ibiri mu mitima y'abantu baje bara abantu berekwa hano ku isi imana yari ifise abantu ishobora gucamwo kugira ngo ivuge abantu yashobora gukoresha kandi yari ifise abantu yashobora gukoresha kugira ngo ibabere umugisha abandi cyangwa kugira ngo ihezagire abandi cyari igikorwa bafise iyo umuntu yaba yatowe n'Imana rero nk'umuntu yerekwa muri ico gihe byarashoboka nacyo yari akeneye cyangwa nta kindi yaba akeneye kugira ngo bikoreke kuko Imana nta kindi bikeneye kugira ngo ikintu gikore niba Imana ishizeho umuntu kugira ngo abe umuntu yerekwa muri cyo gihe hari ivyo azokwerekwa muri cyo gihe niba atavyo yerekwa kuvuga ko ntiyerekwa nyene arameze nk'abandi bantu bose ariko hariho ijambo navuze ijambo navuze hazi minsi ryirimo wavugishwa n'Imana Yesaya mu gice cya 29 ku murongo w'icenda Yesaya 29 umurongo w'icenda haravuga ngo banza muhagarare mujorerwe mwihuma amaso muhume muburerwe mutanyoye vino mudandabagirane bitavuye kubiboreza umurongo w'icumi kukoraho abasutse ko imwe mu yuruhuni agahuma amaso yanyu niyo bavugishwa banyu agapfuka n'imitwe yanyu nibo bakamenyi banyu nibo berekwa ivyanyu murongo wa 11 ukwerekwa kose kwabahindukiye nk'amajambo yo mu gitabo kimatanishije ishashara muri rino jambo niho tubona uko ibintu bimeze kandi intumwa mu gihe cyabo barakoresheje ano majambo abiri iri rivuga muri Yesaya 28 umurongo wa 19 na 20 hamwe na rino jambo kandi baravuze bishimikije bino bintu kuko cyari gihe cyavugishijwe hano rero turabona yuko havugwa yuko abavugishwa n'Imana canke aberekwa nabo nyene turabona yuko batari bakibona bari bashizwe ku ruhumyi ntibari bakibona neza ariko rero muri kino gihe hari abantu benshi babonye vyinshi ariko ntibabonye iby'Imana yahishuye ntibabonye iby'Imana yerekanye abenshi bumvise ibintu byinshi ariko ntibumvise iby'Imana yavuze barabonye ivyabo nyene vyabo bwite kandi bumvise amajambo yabo bwite ariko Imana yitwararitse yuko ijambo ryayo yitwararitse yuko inzira yayo ivyo yahishuye vyigishwa mukuri muri kino gihe kandi abo bose abimana bose bazovyumva bazobitega amatwi kandi rero nashaka ngaruke ku gitabo cyo kuvayo kuko turiko turavuga ku makanda y'ukuri kw'Imana turagaruka ku makanda y'ivyo Imana yakoze kuvayo igice cya kabiri umurongo wa 24 igice cya kabiri cy'uwo murongo kuvayo kabiri 24 igice cya kabiri cy'uwo murongo yibuka isezerano ryayo yasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo 25 Imana yitegereza Abisirayeli ibona uko bameze igice gikurikira nuko Uhoraho acha yiyerekana kandi iki nico kintu nshaka turaba kuri umugoroba ukugaragara kuhoraho Mose ntiyari gushobora guhaguruka ngo agende iyo Imana itaja kuba ariyo yamutumye kandi uko gutumwa n'Imana ntikwari kuvuye mu mutima wa Mose ubwiwe cyanke ngo kuve mu kugomba kwiwe cyanke mu byo yiyumvira cyanke ibyo yibaza ariko vyari bivuye kukuntu uhoraho yari yamwiyeretse. Sinzi nimba lino ryungane rivuzwe neza, ariko murumva neza ibyari byo. Mose siwe yitumye, Mose siwe yitumye, ahubwo yagize umutuma, hari uwamutumye. Uko gutumwa kwa Mose ntiyari ngingo umutima we yifatiye, ariko yari ngingo y'Imana. Kandi si ibintu yari yamaze igihe kinini yiyumvira, ariko yari ingingo y'Imana. Ikigeretse ko Uhoraho yamwiyeretse mu gisaka cyaka umuriro. Ibyo yamutegetse byari ibintu biboneka, ibyo yamutumye byari ibintu byumvikana, biboneka, bifadika. Ibyo yaciyemo byari ibintu bizima ngaha ku isi. Mose yarabibone n'amaso yiwe. Mose yaratangaye kubona icyo gisaka kiriko kirasha, ariko ntigitokombere. Acaribwira muri we ati, emwe ngira ndabe kino kintu kidasanzwe, kuno kwerekwa kudasanzwe, ngira ndakurabe, ndakwegere, ndakurabe. Rero mu gihe ariko aregereza, Uhoraho aca aramuhamagara ari muri icyo gisaka cya kumuriro. Haranditswe hano muri kuvayo 3:5, haravugwa ngo iramubarira iti, reka kwegera hano kandi kuri inkweto mu birenge byawe, kuko aho hantu hagaze ari ahera. 6 kandi iti, ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose aca yipfuka mu maso kuko atinye kwitegereza Imana. Kuko atinye kwitegereza Imana. Ibi byari biki? Kwari ukuri kw'Imana. Cyari gikogwa atumwe n'Imana. Imana niyo yari murungitse, hari ivyo yari mutumye. Ukuri kw'Imana buri gihe kwa magufatanye n'ivyo Imana iriko irakora ku isi mu nkuru z'agakiza. Birafatanye, biba bifatanye n'ukuri kw'Imana. Iyo hatabonetse uguhishurwa nyakuri kw'Imana, iyo hatabayeho umuhamagaro, iyo umuntu atacyo yatumwe, nta kintu na kimwe gishobora gukorwa mu bwami bw'Imana, hanyuma ngo giheze cyitwe yuko ari ikintu cyakozwe mu kuri. Hari ibintu byinshi byakozwe, hariho n'ibindi bikiko birakorwa muri kino gihe, ariko abantu babikora bafise imvo zitandukanye. Kandi aho niho Pawulo yandikira abikorinto, abifilipi cyo cya mbere 5:17, ngo bamwe bavuga ibya Kristo kubw'amahane, kubw'ishari, abandi nabo bakabikora kugira ngo bantoneke mu ngoyi zanje. Ariko hariho abantu bavuga inzira z'Imana n'ijambo ry'Imana mu kuri, kandi abo nibo bahamagawe n'iyukuri. Maze igihe Yohana yandika akavuga ngo turi mu yukuri, mu mwana wayo Yesu Kristo, kandi niwe mana y'ukuri n'ubugingo budashira. Yohana 5:20. Rero si amajambo gusa, ni ukuri kw'Imana, kandi tubwirizwa kubimenya. Twebwe ubwacu ntidushobora, twe turi icyo turi nyene. Ni ukuvuga umwe wese n'umubeshi, umwe wese n'umubeshi katwa. Nimba turi mu mwami rero, tuba twacitse ivyaremwe bisha. Muri icyo gihe rero ukuri kw'Imana guca kwinjira muri twebwe. Muri icyo gihe rero ntiduheza ngo tuve mu nzira y'ukuri y'umwami, maze ngo dukore ibindi bintu. Kandi murashobora muribuka ivyabaye mu byakozwe n'intumwa igihe Paulo yasemerera abwira umuntu akamubwira ngo wa mwana w'umugwanizi we wa mwanzi byo kugororoka byose ntuzoreka kugoreka inzira z'umwami Imana zigororotse byakozwe n'intumwa 13 mu ngo w'10 kandi ubwo nyene kwa kuhoraho kwake kumukubita acha bimpumye ubwo nyene Imana irafite inzira yaciwe inzira igororotse inzira y'ukuri ijambo giwe ni y'ukuri nawe nayo ni y'ukuri inzira ziwe ni z'ukuri ibikorwa byiwe byose ni by'ukuri wenyene arivuga akavuga ati ngwehe uwita icabo nacyo kwizigirwa kandi cyukuri byakozwe n'umugisha cya 3:14 ni yukuri kandi inzira zizayo nazo nukuri Mose yarashoboye kwibonera Imana byukuri ntiyagiye ntiyahagurutse Imana itamuhamagaye kandi mu nyuma byaramugoye kwitaba uwo muhamagaro w'Imana kuko byaramugoye gukurikira umuhamagaro w'Imana kuko yarazi igikogwa yari yarahawe kandi yarazi ingene bigoye kugishira mu ngiro mbere mu nyuma yahavuye yankavuga yuko atazi kuvuga avuga yuko atoshobora kugenda yahavuye avuga yuko atazi kuvuga kandi ko adashobora no kugenda nashoboye kuvuga kandi ntashobora no kugenda mu ntango y'umuhamagaro w'Imana kugira ngo aze gukora icyo gikorwa yabanje kwihurira n'Imana by'ukuri hano hamwe no vuga ibyo mwe databaramu yavuze no kuvuga yuko nta muntu numwe afise uburenganzira bwo gukora ikintu na kimwe atabanje guhamagagwa canke ngo agire icatumwe nkuko vyagenze kuri Mose rero kino ni kintu kitabwirizwa gufatwa minenegwe ariko abantu babwirizwa kuciyumvira kukirimbura ko ariko muzokwama mubona kino kintu inzira zabahamagawe n'Imana zamazirimwo zizokwama zirimwo amahwa iburyo ni bumoso imbere inyuma ahantu hose amazirimwo amahwa aho baca hose hamari hamahwa kubera iki uhoraho Imana atamwiyeretse mu giti ciza igiti gifise ubumote bwiza kiriko n'amashugwe kubera iki yamwiyeretse mu gisaka kirimwa mahwa ibitwara bivuze ko hano mu ntango inyuma y'ukugwa uhoraho Imana yaravumye ubutaka aravuga ati ivurizo kumerera imikere n'ibitovu amahwa kandi uzorya aruko ubize ivyuya kubera iki Kristo atambaye igitsibo cy'ikintu gitatse gisa neza gikayangana kubera iki yambaye igitsibo cy'amahwa mbega ko bakwara kwibutsa umuvumo wavuzwe mu itanguriro 3 byose biba nkuko Imana yabitegekanije byose biba nkuko Imana yabitegekanije kandi murashobora kuvyizigira nta kintu na kimwe kiba kugihamana nta na kimwe kiba ari gihamana nta na hamwe inzira z'abantu b'Imana ntizari inzira zitatse amashugwe abenshi muri bo barabonye amashugwe ariko rero igitangaje ibyo bintu kwari bibiri emwe biratandukanye n'ugume ngo biregeranye amashugwe n'amahwa biregeranye cyane rwose womenga ntawo bitandukanye womenga ntawo tandukanye amashugwe n'amahwa abantu b'Imana bose batwaye runo rubuto rw'ijambo nibo umwami wacu avuga ko akavuga ati ngo ninde muvugishwa n'Imana mutahamye ninde mugororotsi cyangwa uw'Imana yatumye mutateye amabuye ngo mwongere mwice Nyamara bose bari batwaye ijambo ry'Imana iryo dukunda uno munsi iryo twizera kandi dushimira Imana kubona yaduhaye ivyo uko ari bibiri birafatanye cyane mu ntango y'inzira ya Mose n'Imana hamwe n'inzira y'Imana na Mose harabonetse ibintu bizima by'Imana ukuri kw'Imana nta kindi cyari kihari nta kindi byari ibintu bizima gusa ni byari ibintu umuntu yongeye ko byikwega cyane ibintu wenyene mu mutima we yabonye ko ari byiza ariko igihe gishitse maze imyaka ikarengana Uhoraho yiyeretse Mose mu gisaka cya kumuriro kwari ukuri umuriro wari kuraka Mose yarabyiboneye Mose yaragiye Mose yarabyumvise yaragiye agana uwo muriro Mose yarabyumvise Mose yarakuye inkweto ziwe ibijanye nivyo bintu Mose yaciyemwo turabibona uko bivugwa mu ijambo ry'Imana abo bose bashoboye kwibonera bagacishwa mu bintu n'Imana barashobora kubivuga idonido barashobora kubivuga idonido bwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yari Imana kandi Imana yari jambo imbere yuko umukozi w'Imana numwe atangura gukora ikintu na kimwe ijambo ry'Uhoraho ryabanza kuza kuri we yaba Noa yaba Aburahamu yaba Eliya mu ntango ya buri bukozi mu ntango ya buri gikorwa ijambo ry'Imana ryabanza kuza ryabanza kubashikako ryabanza kubazako atari ijambo muri rusangi atari ijambo babwiriwe mu bandi bantu ariko ryaba ari ijambo rije ribagana ijambo rigenewe ico gihe ijambo rigenewe igikorwa babwirizwa gukora muri ico gihe kandi turaja kuraba abantu bamwe bamwe ibyo bintu byashitseko turaza kuraba abantu bamwe bamwe ibyo bintu byashitseko muraza kubona yuko Imana idahindura ingene ikora ariko mu nyuma abantu bahavuye bashinga amashure bavugishwa mbere baragira nabigishwa cyangwa abanyeshure bitwa ngo nabavugishwa ariko Imana muri ibyo bintu byose ibyo abantu bakora byose muri ibyo bintu byose abantu bakora Imana yo yari ifise abakozi bayo abavugishwa nayo abo yashobora gushirako ikiganza cyayo abo mu kanwa kabo ijambo ryayo ryaguma ari ukuri mbega twasomye iki ubushize biranyibukije ibyo twasomye kwavugishwa n'Imana Eliya nibaza yuko biri mu bami ba mbere igice cya 17 umurongo wa nyuma 24 abami ba mbere igice cya 17 umurongo wa 24 uwo mugore abadira Eliya ati noneho menye yuko uri umuntu w'Imana koko kandi ku ijambo ry'Uhoraho uvuga ari ry'ukuri kandi ku ijambo ry'Uhoraho uvuga ari ry'ukuri ijambo riba mu kanwa kawe ari ry'ukuri uku niko bimeze mwigisha turazi yuko uri umunyakuri kandi ko wigisha inzira y'Imana by'ukuri kandi ko wigisha inzira y'Imana by'ukuri Mariko 12 umurongo wa 14 mega turashobora kuvuga ibyo bintu nyine no munsi ijana kwijana turashobora kuvuga no munsi tuti mwami kandi ukaba umwigisha turazi yuko utahinduye ko wigisha inzira y'Imana by'ukuri nimba twatanguranye na Mose turashobora kandi gushika ku muhamagaro wa mwene data Branham. Nimubimpore n'ukuri, ariko ijya nkingi y'umuriro nyene yagaragaye kuri Mose yarongeye iragaragara kuri mwene data Branham. Kandi umwami acaravuga ngo nk'uko Mose yahawe ibimenyetso bibiri, nawe uhawe ibimenyetso bibiri. Maze acaratumwa. Ibi byabaye tariki ndwi Rusama 1956. Bakundwa, Imana nta na kimwe yibagiye. Kandi nk'uko twabivuze mu ntango, hariho abantu benshi, amamiliyoni y'abantu benshi bizera Yesu Kristo ko bishakiye, bamwizera nk'umukiza wabo ariko bakamwizera ko bishakiye. Reka twizere nk'uko Imana ishaka, kandi ntidupfe gusa kumva ko tunezerewe n'uko batwigisha inzira z'Imana mu kuri, ahubwo tube abantu biteguye kuyikurikira n'imitima igororotse mu kuri. Ubu rero igihe kirashyitse kuri twebwe. Rero tumaze guhabwa inyigisho zivuye ku Mana mu kuri kose no mu bwizigirwa bwose, Imana idusaba, isaba wewe na jewe, yuko tuba twiteguye gukurikira inzira y'Imana, inzira tweretswe neza tukayikurikira turi mvuga kuri, kandi mu bwizigirwa buvuye ku Mana no mukumvira. Uko niko tuzoshikira twese, umuntu wese azoshikira iby'ukuri kw'Imana. Kumbure ko ndabivuze ntutarabishikako, ariko ujya muriro nyene wagaragaye imbere ya Mose mu Gisaka, niwo nyene wahavuye umanuka ku musozi Sinai, maze Abisirayeli bose barawibonera n'amaso yabo, barabonye umuriro mwinshi ku musozi Sinai. Ibi hari icyo bishaka kutubwira, kandi hari icyo bishaka kutwigisha, yuko ivyo Imana itanguranye n'umuntu umwe n'uwavugishwa n'Imana bitugaruka, amaherezo bitugarukana aho icyo gikorwa cyatanguriye. Ni ukuvuga bitugarukana ku Mana, ni ukuvuga ngo ibyo bintu bizana abantu guhura n'Imana. Kuva 19:17 niko byanditswe neza ngaha ngo ivyo bintu bibazana guhura n'Imana, kandi aha niho Uhoraho yishuriye Abisirayeli bose, yereka Abisirayeli bose. Nibaza yuko ku iherezo rya kino gihe, ndizera yuko ku iherezo rya kino gihe ibyashikiye umuntu umwe mu ntango gibango giwe ry'ubukozi, mu ntango y'igikorwa yari yatumwe n'Imana, Imana izotuma bishika kuri abo bose bakozwe ko n'icyo gikorwa Imana yahaye uwo muntu, bategerezwa kwinjira bagahura n'uko kuri kw'Imana, babwirizwa kwibonera uko kuri kw'Imana, babwirizwa kwibonera uko kuri kw'Imana. Imana ntitangura ibintu bikomeye kugira ngo ibiheraheze ari ibintu bitoyi, ariko ibyitanguye irabisozera. Amakanda y'ukuri kw'Imana turayabona mu buzima bw'abantu b'Imana, abantu batwaye ijambo ryayo, abantu bashyize mu ngiro kugomba kwayo, abantu bakurikiye ivyo yabategetse. Ayo makanda turayabona, ayo makanda yabo bantu babwizwa gushira mu ngiro ivyo Imana yavuze, abo bantu turababona. Rero natwe dukeneye kugendera kuri ayo makanda. Iyo niyo nzira y'Imana twerekwa mu byanditswe vyera. Bakundwa, twizigire yuko ntitubikore mu buryo bw'imirenza ko ngo bibe nk'ibintu by'ibyizigiro bitagiraho bifatiye, ariko bibe ibintu tuzi neza mu kwizera yuko Imana izotwishurira nk'uko yishuye mu ntango, nk'uko yishuye mu ntango. Kandi uko biri kose Imana ibikunze, reka twongeremo twongereko ubundi burorero bukeyi kugira ngo twerekane ingene Imana ifise inzira yaciye abantu bayo babwirizwa gucamwo. Si Mose yabishatse, ariko n'Uhoraho yamwiyeretse, niwe yavuganye nawe, niwe yamubwiye ivyo yategerezwa gukora, niwe yamubwiye ivyo abwirizwa gukora, kandi niwe yashikije ivyo yamutumye. Uhoraho yamubwiye mu kuvayo gatatu murongo wa gatandatu ngo ndi Imana ya So, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose aca yifuka mu maso kuko atinye kwitegereza Imana. Murongo w'indwi, Uhoraho aramubarira ati, nukuri abantu banje bari muri Egiputa, nabonye amarushwa barimwo, numvise gutaka kwabo batakishwa n'ababakoresha babahindagiza, kuko nzi imibabaro yabo. Murongo w'umunani, kandi manukanywe no kubarokora mbakure mu maboko y'abanyegiputa, mbadugane mbakure muri icyo gihugu, mbajane mu gihugu cyiza cyagutse gitemba amata n'ubuki. Nimurabe namwe ibiri muri icyo gikorwa yahawe. Uhoraho ntavuga ngo Mose ngo nakubonye nguri umuntu ngo ngira ndagutume muri kano kanya rero ngira ndakurungike. Yavuganye na Mose, ariko yaranabonye n'abantu ko bamerewe, yari yumvise amaborogo y'abantu. Kandi ababwire, uvugishwa n'Imana akomeye yatumwe ibintu bidasanzwe, arashobora guhagarara imbere yacu uno munsi. Kandi nimba amarira y'abantu b'Imana ataduze gushika ku ntebe y'Imana, nta ntwayo yogira icyakoze. Uko niko bimeze, nuko bimeze. Nivyo dusoma hano kumbure kanongere ndabisome. Kandi haravugwa ngaha ku murongo wa gatandatu ngo Mose acya yifuka mu maso kuko atinye kwitegereza Imana. Murongo w'indwi, Uhoraho aramubarira ati, nukuri abantu banje bari muri Egiputa, nabonye amarushwa barimwo. Ibi none byari biki imbere y'Uhoraho? Mbega aha yari umuntu ariko aravugwa, yafashe umuntu nivyo, ariko ibi byara abantu bayo bose. Ngenda babwiza ukuri kuri uno mugoroba kuhoraho, ibi ntibiraba umuntu umwe igira ifate kugira ngo imukoreshe, ariko biraba abantu bayo bose, abantu bayo bose abo yatoye, abo yari ikeneye gukura mu buja. Kandi twarabivuze dufashwe n'Imana mu gihe cy'ubucunguzi, mu gihe cyo kubohoka, umwaka wa yubire, umwaka w'agakiza uwo Imana ikeneye kuduha. Kandi niba twizera, kandi niba Imana yumva amaborogo y'abantu bayo, izokwishura. Imana izokwishura. Murazi byabaye none muri bumwe mu butumwa mwe Ntabaranamu yavuze, ubutumwa bwanyu mwe Ntabaranamu yavuze, Ntabaranamu yaravuze ngo Mose yaragiye, kandi abantu ntibari biteguye kumwakira. Vyabaye ngombwa yuko baguma hariya indi myaka 40 yiyongeyeko gushikaho Mose yaje. Ubugira kabiri bakundwa, Uhoraho akeneye gutereza akajisho ngo arabe akamo k'umubabaro muri umwe wese muri twebwe. Akeneye kumva akamo kacu, ingorane zacu, imibabaro yacu. Akeneye kubona, arashaka kubona ivyo dukenye. Akeneye kubona ubukene bwacu, arashaka kuvyumva kandi ngo abitorere inyishu adutabare kuko uwo muhamagaro wama umuhamagaro vuye ku mana wamufatanye n'intumbero ikomeye cyane wamufatanye n'ukuri kw'Imana si ibintu byo gupfa kuvuzwa mu gusa si ibintu byo gupfa kuvuga gusa oya birakwiye ko bigira ikintu bitanga kivuye ku mana gifatanye n'igikorwa Imana yatanze ikintu bitanga kivuye ku mana kandi ikintu gikwa cyanyuma buno bukozi bwa nyuma bufatanye n'umuhamagaro nitegugwa hamwe n'isoze kwa gishengero umugeni rya Yesu Kristo kandi ibizova ngo bitegerezwa kugaragara nkuko tuzi ko Imana yabisezeranye ngo windwi guharara mubarira ati nukuri abantu banje bari muri Egiputa nabonye amaruswa barimo numvise gutaka kwabo batakishwa nabo bakoresha babahindagiza kuko nzi imibabaro yabo kandi manukanywe no kubarokora mbakure mu maboko y'abanyegiputa badugane mbakure muri icyo gihugu majane mu gihugu ciza cyagutse nico gituma kubera ko Imana yabonye kubera ko Imana yumvise kubera ko Imana yagize imbabazi kandi igakogwako kandi igihe kikaba cyari gishitse ukuri kw'Imana gufatanye n'igikorwa cy'Imana yatanze habwirizwa kugaragara ukuri kw'Imana ibintu bizima by'Imana kwiherezo gishyirwa mu ngiro gico gikogwa uko nako kukaba ukwinjira mu gihugu gitemba amata n'ubuki ugushyirwa mu ngiro kw'amasezerano Imana yatanze bibwirizwa kuba ukuri kw'Imana kubw'ubuntu akamo kimibabaro yacu akamo kamaruswa yacu kubuja turimwo bibwirizwa kuduga bigashikira Imana uhoraho nabishitse muri twebwe kubw'ubuntu kuko ibyo ntibiva kuri we biva kuri twebwe ariteguye gushitsa ivyo yasezeranye no gukora ivyo yafashe ingingo ko azokora mu ntango no kwiherezo ry'umuhamagaro w'Imana habwirizwa kugaragara ibintu bizima by'Imana ukuri kw'Imana mu ntango haba isezerano kwiherezo hakaba ugushitswa kw'iryo sezerano kandi bikagaragara kwa ukuri kubw'ubuntu bw'Imana yacu Imana iduheza gire twese amen tuhaguruke dusenge Tata twese uri mu ijuru turagushimiye bivuye ku mutima kubw'ijambo ryawe gera kandi ry'igiciro mwami turi hano imbere yawe nk'abantu bawe nk'umukuku uragiza ukuboko kwawe nutwemerere mwami tuze imbere yawe mukuri mwami dukurikire inzira yawe mwami mwami nituzi ivyo dukora ariko wewe nukomeze kuturongora kandi tuyobore kuko ari wowe ubishoboye mwami kuturongora nkuko keneye ko tuba mwami dukeneye kumva ijambo ryawe atari nka babandi mwami bari shibuye hanyuma bakabana yakugendera mu bugara bw'imyaka 40 mwami dufashe ewe mana nudufashe imitima yacu itakambe igutakambira kandi icyo cyifuzo kimugikura muri twebwe maze cyifuzo kiduge mu mitima yacu kuko mwami wewe ni wadusezerera amasezerano udashobora gushitsa urabona igihe turimo mwami urabona imibabaro turimo urazivyo dukeneye mwami nico gituma turaramura amaso kuri wewe tukwizeye turaguhimbaje mwami kandi turagusaba ingufasha abantu bawe ndufashe twebwe twese mwami urazi ivyo umwe wese ahagije mwami urazi imitima yacu urazi ubuzima bwacu mwami turakuzaniye vyose mwami turakuzaniye niba nabasabye gusengerwa turakuzaniye abasabye yuko tubasengera abagwaye mwami, turakuzaniye abababaye mwami, turakuzaniye vyose mana yo kwizigwa, turazi kuri muganga mukuru kandi kugikiza nuno munsi mwami, turaramwe amazo kuri wewe mwami, kandi turagushimiye kandi bivuye ku mutima kubwa rino jambo ry'igiciro mwami, iryo twashoboye kumva kandi kuno mugoroba kuguntu bwawe nijyandikwe mu mitima yacu mwami, nitwigere tugwana naryo mu mitima yacu mwami, ariko tugizere mwami, muri ico gihe rero na uzokora ivyo tegezwa gukora, nuhabwe icubahiro, nuhabwe amashimwe no guhimbazwa mu izina rya Yesu. Haleluya, amen.